mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza, turigenekerezo rya 25 kwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 ijwi rya Amerika. Muri kumenaje we Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro vy'ino mwanya.
Uzukumva yuko yibwira ati kugira ngo nunguke reka ngende niture ba bantu bakoresha bino bwo bubasha baraza kumpa akantu nza gushira mu boutique yanjye kugira ngo abakiriya baze kuba benshi.
Muri Bibiliya haranditswemo abarozi amareba namangetengete byo twakwita uburozi ngahi wacu byarakoze cyane ndemera ko uburozi bubaho.
Aba ni bamwe mu bajejwe amadini bavuga ko ibazo c'uburozi kigisibije mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi. Muri kino kiganiro muraza kumva n'ico abanonosoye imibereho bagona kuri ico kibazo. Ariko mbanze ndababwire muri makiko abakenguza amateka ba Amerika uko arija na bose baraye bahamagajwe mu nama rukoko mayizobera ku biro vy'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatatu. Ayo makuru dukeshe ibiro vy'umukuru w'igihugu aha muri Amerika yemeza ko iyo nama atakindi zoba igamije ataru kwiga ikibazo ca Korea yo mu muraruko. Iyo nama izoba iyobowe n'umushikiranganji wa Amerika ajeje kwivuna abansi Jim Mallis. Bitegekanije ko umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu co kimwe n'umuyobozi w'ibiro vy'iperereza nabone bitabira iyo nama rukokoma. Mu gihe abashingamateka basanzwe bagira amanama yo guhabwa amakuru arimo amabanga akomeye ya Amerika ku biro bikuru vy'inama nshingamateka, ni gake ayo manama bera ku biro vy'umukuru w'igihugu canke ngo yitabigwe n'abakenguza amateka uko ari bose. Ejo ku munsi wa mbere aho Perezida Donald Trump yariko arasangira n'uwuserukira Amerika muri ONU Nikki Haley yagize ati nduguruye twa mugina nta kwihanganira ukuntu ibintu vyifashe muri Korea yo mu buraruko ndugaye twa mugina. Inyuma y'umunsi umwe gusa abamushigikiye bamushikanye ku ntambwe yo guhiganwa n'umukandida Emmanuel Macron mu matora y'umukuru w'igihugu, Marine Le Pen umukandida adashigikiye gwirana ry'abimukira mu Faransa yatangaje ko atakiri mu mabanga y'ubuyobozi bw'umugambwe wiwe ivy'agategekanyo. Ivyo akaba yabikoze mu ntumbero yo gutangura ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza c'umutegetsi mukuru w'abafaransa bose. Iyo ngingo ikaba ari umugambi ugamije kumufasha kongereza igitigiri c'abamushigikiye. Le Pen yabitangaje kuri televiziyo y'igihugu c'u Bufaransa ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi mu manuko bushira uburengero bwa Somalia barishe abagwanyi bane ba Al-Shabab mu gitero cabaye. Abo bagabo rero baciriwe rubanza rwo kwicwa mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka muri sentare ya gisirikare ca Somalia mu gisagara ca Baidoon. Aho ni ku birometero 240 uvuye ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Ariko arasoma itegeko ryo kwica abagabo bagirizwa ico gitero cyahitanye abagabo bane. Ejo ku munsi wa mbere umushikiriza manza wa leta Hussein Abdullah yavuze ko abo bagabo bagize uruhara no mu bindi bitero by'amabombe yagizwe ku zindi nyubakwa zibiri abantu bafunguriramo muri Antongi. Ijugi Amerika mutukumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rugaga kuri internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere mu ntara ya mwaro atacuniro nimwe riharangwa abayanga inyama zitandukanye babikorera mu mashamba rimwe na rimwe mbere abaganga bitungwa batabanje gusuzuma ibitungwa biriko birabagwa hivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru w'ijwi Amerika imwaro Raisa Lilian inamahoro.
Ingorane yo kubura amacuniro muri intara ya mwaro ituma abakora akazi ko kubaga ibitungwa aribo benshi bita abayangayanga baca babikorera hariho hose hababangukiye atwovuga nko mu mashamba canke mu mihani wabo hadakurikije ibisabwa n'amategeko yo kubaga nkuko bahinga mu byo gusuzuma ibitungwa mu ntara babinegura. Uyu n'umuyangayanga wo muri komine Rusaka ndamusanze ahavuye mu gashamba kubaga inka.
Iyo nkanone wayibagiye ko ntabona neza
iyo hakurya ahantu bita kumugera
duca imitoto myinshi tugasasa kugira dushobore kwizo nyama n'inzebe zimira nabi.
Haruhande y'uko kubura amacuniro muri intara yose ya mwaro abanyagihugu baridogera abaganga b'ibitungwa ko batama bari hafi ngo basuzume intungwa bagomba babage. Uyu numwe agira ati
ntibari hafi a veterinaire aho umuntu amushakiye siho amuronka twe twosaba yuko nkaha kuri zone Makamba ya komine Rusaka boturonsa mu veterinaire ari hafi atwegereye murabona biroroshye ubunyi baduhaye akaburimbo aca shungurukana ngaha anye akaja dushikira bitagoye.
Kuri imyidogo abaveterineri ari nabo bagejwe gusuzuma ibitungwa bavuga ko bajuragirika narijya tabibanza bizwi nyezina bosangamwe abashaka bose kubaga intungwa. Inkurikizi nuko hari abaca babaga ibitasuzumwe babandanya bavuga ko ibintu bizobandanya bigoye mu gihe hatoboneka amacuniro akoranirizwamo ibigira bibagwe byose kugira bibanze bisuzumwe mu kibanza kimwe kandi cabigenewe. Joseline Nkunzimana n'umuganga w'ibitungwa hani mwaro avuga ingorane bagira
kubera tamakashe dufise yo gushira kuri izo nyama umusinyira ku gapapuro gusa iyo asubiye kubaga mu yandi masaha y'inyuma we ntuba wayipimye mugabo ubuza kuza wewe yomwemeza ko ndya yipimye urumva byumvikana ko bishobora kudufata natwe nk'izone yose harimo umu veterinaire umwe kandi na cyane cyane ko atari naco gikorwa kimwe dukora hari ibindi bikorwa tuja gukora rero barashobora kuguhamagara bakaguhamagara utari hagufi ukagera kumushikira watevye mugabo mu bisanzwe mu mategeko yateza guca turindira.
Bamwe mu bifise baba kumigwa mikuru bavuga ko batageza kugura inyama zabagiwa himwaro kuko batazizeye bagahitamo kuzituma igitega canke ibujumbura naho biruku abanyagihugu bato bato bo barazigura naho babizi ko zibagirwa mu bibanza bitabigenewe. Uyu mupfasoni biboneka ko ari umurimyi avuga ko afa kugura kuko atakunda ari bubigire
je kugura kanyama bariko baranyokereza ko ndya jewe datimba nkafa kugura kanoti nakaguye kino turabantu bakene ni dukunda kugura inyama cyane
abajejwe intwaro muri no ntara kubgabo bakaba bari bifuza ku ikomine yose yoba ifisi ibagiro. Buramatara aramutswe ino ntara ya mwaro Jean-Marie Nyakaregwa ahamagarira abanyagihugu gukorana n'abajejwe intwaro kugira bagwanya babaga intungwa zitapimwe kuko biheza bikabagirira ingaruka mbi ku magara yabo.
Ni nko gutanga uburozi utanze inyama zigwaye abantu bakazifungura hariho n'abantu kubera maronko badashobora kwemera guhomba kuko nk'igitungo kigwaye ashobora kuza ati jewe sino kwemera ko gipfa ntakuyemo na makeyi arisho gituma rero abanyagihugu botegera yuko hari abantu babaha ibintu bitameze neza kubera imvo z'amaronko.
Amakuru tubandanya duhabwa n'uyu aramutswe ino ntara nuko ibikorwa byo kubaka amacuniro ya mbere muri intara yose biza byaratanguye n'ahadatanga ikiringo kanuni hazotangurira gukora mu ntara ya mwaro iri hagati mu gihugu. Raisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika mukanya ni kiganiro cy'abanyedini ariko imbere ko tukibashikiriza tubabwire ko abavyeyi b'abarundi badereye mu mashure abanza yo mu nkambi impunzi ya Rusenda mu ntara ya Kivu bamenyesha ko umugambi w'ishami rya ONU gitaho ibiribwa PAM ugamije kugaburira abana mashure wabasahirije cyane abana baremeza ko vyatumye biga neza gusumba ni mu gihe abavyeyi nabo bibacungurira umwanya. Umunyamakuru Vedaste Ngabo akweje ijugi Amerika muri iyo nkambi niwe atugezaho ino nkuru ku buryo butomoye.
Bazadyo baje badutuma inkwi yatuza n'amasahani n'amazi yo gukaraba.
Iyo ugeze kuri amwe mu mashuri abanza yo mu Rusenda mu masaha ya mu gitondo na nyuma ya saa sita uhurirana n'abana bitwaje isahani, amakayi, rimwe na rimwe haraba bitwaje urukwi rwo gutekesha ifunguro bagenerwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM muri gahunda yaryo ryise kantine scolaire. Bahati Everine ari mu babyeyi batekera abanyeshuri biga ku mashuri abanza ya EPE Sungu, ikigo kigaho abana b'Abarundi n'ab'Abakongomani. Aragaruka kuri gahunda yo gutekera abana bo mu mashuri abanza imaze igihe kirenga imyaka ibiri.
Saa yine tuba tugaburiye abana bo bagaca bafungura bakajya bagashasa mu ishuri, kandi hasa zigeze bagaca bataha agacyaza bo kumugoroba. Rero abo kumugoroba gacha bafungura sasa ni nusu tubihije ibyo kujya byabo bagacha bafungura hama bagacyagenda kwiga kandi ku mashuri bagacha bataha kumugoroba.
Mugenda mubagenera ibingana gute?
Turabagira nyene tayi yabo nyene pame yarwereze dukwiye kubaronderera bakate nyene ubugari buhuye nuko nyene bwo bahaza
bungana gute
nakarimo baduha dukatisha kandi barabahaza.
Mbese programme mwe ku babyeyi muyishimira gute?
Twebwe turayishima kubera abana bacu biga neza ntibaze barasinzira ku mashuri.
Kuba aba banyeshuri barira ku ishuri mu gihe cyakumanywa bifasha aba banyeshuri kwiga neza, kandi bigatuma n'ababyeyi babo badatimira mu bakora yo kubashakira ibyo bajya igihe baba bavuye ku ishuri ku mugoroba. Nkuko byemezwa na Kabura Bahati, umubyeyi ufite abana batandatu kuri iri shuri rya EPE Sungu.
Mbese mwebwe nk'ababyeyi bo mu nkambi, iyo abana barire ku ishuri n'iki bibamarira mwebwe bibafasha?
Bitufasha akamaro kuko abana bashagenda bafunguye ngaha bageze hariya nibatera n'ingorane muhera kuko zijya fungurwa bage bariye ngaha tuce tuyitonda natwe kurondera hariya mu nkambi. Rero nce nkora ibindi bikorwa bitandukanye umwana nce ndamurondera ibindi fungurwa, lakini nazo akigwaye no kujya yoyirwa atariye. Oya
ariko iyo mwamugaburiye hanga ngo bituma yiga neza?
Yasha yiga neza nabagisinziye kuko kujya kumva ashonze abafisi utuguva kiga neza.
Misago Jean Felix n'umwarimu mu mashuri abanza yo mu Rusenda avuga ko iyi gahunda yatangijwe na PAMU yo kugaburira abana ku ishuri yatumye barushaho gukunda ishuri, nubwo hari umubare munini w'abana baza ku ishuri batitwaje amakayi.
Ukuntu bigenda barazana ibiribwa hanyuma twenga ku mashuri twaratoye komite ziteka ibyo biribwa bagaca bari bo bagaburira abo bana. Abana rero kuza ku ishuri barazana amasahani kugira bafungurire ko.
Ngo arabana bibagirwa makayi bakazana amasahani ariko.
Aho ko yoyo ibagira isahani bambikaye azana isahani isahani ntayibagira n'umunsi waga. Iyo yibagiye amakayi ntakundi umwana arapfa kwiga uko nyine. Ari naho batayagira mugabo gasaga afise amasahani. Turabatuma n'inkwi kugira ziteke bya biribwa baza kujya ku ishuri.
Ubuse ntubona ko biba bigoye kuba bari mu nkambi bakabona n'inkwi?
Bo mubisanzwe inkwi pamiragerageza kuzana inkwi ngaha ku ishuri mugaha hari igihe zihera ziheze rero abana tukaze tubatuma nyankwi.
Tubamenyeshe ko igahunda yo kugaburira abana bo mu mashuri abanza yo mu Rusenda iri mu bifasha abenshi muri abo banyeshuri b'Abarundi n'ab'Abakongomani kudata amashuri ngo baje kuzerera kubera inzara. Badasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Mu kiganiro rero nari nabemereye c'abarongoye amasengero n'amadini cuno musi, tubashikiriza igice ca mbere cica abajejwe amadini bagona ku kibazo c'uburozi kigisibije mu ntara zitandukanye zigize Uburundi. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse atwakiriye abatumire bari kumwe muri studio Bujumbura.
Ego Diane ni nahazwe, reka ntangure nakira abatumire bacu. Patiri Fupi Felix murongoye Paroisse Cathedrale Regina Mundi ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Nakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye isengero international de la Pentecote, namwebwe ndabaramukije.
Yego turabaramukije.
Nakire kandi na Pierre Clavenge Jimana, umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu, akaba narongoye igisata gikurikirana abagendana indwara zo mu mutwe mu kigo kivura bene abo bantu Senpeka cyo mu Kamenge, namwebwe ndabaramukije.
Eh, amahoro neza cyane.
Uyu munsi rero tukaba tuvuga ku bijanye n'uruhara rw'abarongoye amadini n'amasengero mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu. Pierre Claver Njejimana, mwebwe mwanonose ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu, mwatangura mukadusigurira mbega uburozi burabaho?
Murakoze cyane. Twavuga yuko uburozi bamwe barabwemera abandi ntibabwemere. Nkaje kubinyerekeye uburozi ntibubaho, mvuga nti uburozi ni ivyumviro umuntu yishyiramwo hanyuma akabibamwo igihe kirekire, agatangura kugira ibintu by'ugwikeka, hamwe atangura kwikeka abandi. Kuko ibyo bavuga ngo uburozi, bavuga ngo uburozi ni ukuvuga ngo umuntu yararozwe, ni ukuvuga yuko uburozi buva hanze y'umuntu ntibuva muri we indani. Hama rero iyo umuntu avuze ati nakarandoze, nuko cyane cyane baba bafise ibintu keshi na keshi urabapfa.
Reka tubaze barongoye amasengero hano mbega mwebwe muvuga ku iki gapatiri Fupi Felix
ku kibazo cerekeye uburozi mvuze uburozi uko nyene sinashaka guca ndacishura uko kiri mugabo mbanze mvuge ibihari ibyo tubona nuko abantu iyo bamaze kwizizigwa n'umutima mubi canke bafise ivyo bapfa biraboneka ko hari abantu barondera kugirira nabi abandi akavuga ati nina twari icumu nkari mutera canke nkamusogota bamfatwa bimenyekane agaca agomba gukoresha rero uburyo ngira ngo butaboneka niho rero ashobora kwitura abo yibaza ko bafise ububasha bwo gushobora kugirira nabi uyo mwasi wiwe bitamenyekanye bagakoresha ububasha rero bw'imitima mibi canke abandi bita impwemumbi aho muri ico gihe rero niho novuga nti abantu baca batangura kuvuga ivyerekeye uburozi ababishoboye mbere hari gihe arondera no kwica uwundi akamuha ishano abicishije mu vyo kurya bicishije mu vyanwa muri ico gihe agashobora kumwica mu gihe abaganga batabaye hafi kugira ngo bashobore uyo muntu kumuha imiti yotuma ivyo bintu ajeje gufungura bitamugirira nabi mu muri estomac kuvuga mu mushishito wiwe canke bigira ingaruka mbi ku magara yiwe ivyo bintu bihari two kwita mu gifaransa ntiyo fenomene bikora canke bidakora hari abantu babigerageza bakarondera kubikoresha mbere hariho n'abantu bakorana na mashetani bakaraba ingene bokoresha ubwo bubasha bubi butaboneka bw'imiti mitaboneka ngo bugire nabi abantu
ntabaciriyemwo mu ntara ya Gitega umwana aherutse kwagirizwa yuko aji kuzimu muti byo babisa nibyo
ibyo barabimwagirije mugabo ibyo byose biri mu bintu bibaho hari bituma byinshi abantu barondera gukoresha bino bwo bubasha bubi umuntu ashaka kugira urudandazwa uzukumva yuko yibwira ati kugira ngo nunguke reka ngende niture ba bantu bakoresha bino bwo bubasha no kuvuga bapfumu baraza kumpa akantu nza gushira mu butike yanje cyangwa mu mangazini yanje kugira ngo abakiriya bazi kuba benshi nubwo bubasha abantu bagerageza kurondera iyo batanguye kubirondera duca tuvuga yuko cyangwa abantu bavuga yuko hagiyemwe iby'uburozi cyangwa gukoresha ububasha bubi bw'umwijima
kwari gihe abakristo bavuga ko pastori kanaka yababwiye yuko barozwe ni kuvuga yuko namwe mwizera ko ubwo burozi buba
nanje mbaze ikibazo mu kwishura mvuga nti mbega bibiliya dukoresha yoba ivuga iki kubijanye n'abarozi n'abanyamareba muri bibiliya haranditse abanyamareba haranditswemo abarozi ivyo turabibona mu gitabo cyo kuvayo igihe abisirayeli bari ko bava mu gihe cya Egiputa amareba namangetengete byo twakwita uburozi ngahi wacu byarakoze cyane turabibona no mu isezerano rishasha hari umuntu hitwa Filipo umunyamareba ngo yaragurwa kandi agahesha inyungu nyinshi abiwabo kubw'ivyo rero je nk'umu pastori nkoresha igitabo cera ceranda cha bibiliya ndemera ko uburozi bubaho nagomba mvuge yuko muri bihe turimwo abakozi b'Imana mu madini n'amashengero atandukanye burya ubiravye neza usanga igikorwa dukora caratse inguvu abapfumu n'abaruzi uyu munsi rero birabandanya kuvugwa hanyuma bakavyagirizanya ngaca mvuga nti urubu bavyagirizanya kubera impamvu zitandukanye no vuga impamvu zivuye ku nyungu amatongo rwanko kwihorahorana ugasanga umuntu baramudodobereje baravuze bati wewe urumurozi kandi atariwe
ubwo burozi bwitwa yuko ari uburozi by'ukuri mwebwe mumenya gute mutandukanya gute yuko umuntu ko yarozwe nuko ari mabi bariko baramwagiriza avuye ku zindi nyungu z'uwo muntu
mu by'ukuri nta bimenyetso novuga bihari bivuga ngo uyu muntu yararozwe ko ari ubushakashatsi butakozwe nitwovuga ngo ntibibaho nibaza ahubwo ko karakaryo keza mbere ko habaho abashakashatsi ngaha mu gihe cyacu batangura kwiga neza kugira ngo batange umuco kuri ibyo bintu bitagaragara numva vese bakagenda neza
Pierre Claver ngira afite icyo bivuga ko umuhinga none se by'inyifato
yavuze yuko muri bibiliya harimo ijambo umurozi n'abanyamareba mugo nagomba abari kwatwumviriza bamenye yuko ubwa mbere uburozi si ibyo bintu byanditswe ijambo ryonyine rashobora kuvamwo uburozi baraca no mugani mu kiri bati sakiri mikibi ngo yataza uburozi gupfa nukuvuga ngo iyo ijambo rivuzwe hanyuma abantu bakaryakira mbega abantu baryakiriye gute mu gifaransa bavuga ngo stimulus hanyuma reaction mbega umuntu aza kwakira gute ijambo rivuzwe uvuga ati naka ntiyavuze yaroze nukuvuga ngo ijambo umuntu uko arivuze naho rishikira rirashobora kuzana ingaruka mbi y'uburozi mu isanzwe aho ryavugiwe ugasanga mbere abantu baricanye baramaranye bivuye ku vyiyumviro vyarikiye kuri rya jambo ryavugwa
ijambo mushatse kuvuga yuko nk'ubu bavuze bati naka n'umurozi cyangwa uburozi burabaho
yego nakubwiye nti cyane cyane ikintu umuntu yemera cyangwa kigomba kuba ukuri
ibi yari ko aravuga n'ibintu ngira ngo byumvikana gose kuko mu kirundi ijambo ngo umurozi yahavuye rifata n'izindi nsiguro iyo ubonye umuntu ariko agira inyifato itabereye dufate nk'umwigisha ajejwe kurira abana ukumva uwo mwigisha ngo yasambanije uwo mwana muto yigisha mu mashuri mato mato kandi biraba ugiye kuvyumvira neza ngirango nk'ababize byerekeye inyifato z'abantu urahavye inkwirikizi biba kuri uwo mwana iyo ashurashujwe n'umurezi wiwe birashobora kumwikira umutima bigatuma nejo ataco muri we nyene yiyanka atanica ashobora gushikako akaguma kura ku mubiri mugabo mu byerekeye muri we yarataye n'uyo muntu umwigisha arashaka kugereranywa numurozi
kuko nundi muri kazoza uwo mwana ni kuvuga mu kibano bashaka kuzovuga ngo yararozwe bivanye n'ukuntu
ukuntu yigenza
kwera yagera hinduka kwera ibyo yabaye mwa kiri umwana mutoya
yakomeretse ku mutima ugasanga aci yagira inyifato itangaza abantu hariho umuntu bishika gaca yirekura agaca yihakuntu yari umutwe akanyonzoga nyinshi kabona ntabagira umutwe kabona canke akiya nkakihebura gacika ikintu menga yacita kazeze ubwenge bukagenda kubera ikintu camubaye ko camuhahamuye abantu bakazorondera ico byavuye ko bakakibura bakavuga ko yarozwe ariko urya muntu yabimugiriye abantu babimenye bamugereranya n'umurozi hari gihe rero abantu bashobora guhusha ariko nk'umuntu muri abatwita abakozi b'Imana yavyiteguriye neza n'igihe ariko arasenga arashobora gushishoza akamenya ati uyu muntu wo mufasha aha mubona bijya bitaro byo kwa Rojan tubakunda kuvuga muri byo kwa Rojan ngenda babwire ko bijya bitaro mu by'ukuri byatangujwe ni Ekleziya Katolika kuko byatanguye abafurera kugira ngo Ekleziya ifashe muri ibyo byo kugwanya ibyo bantu bita ngo nuburozi cyangwa ngo barozwe kugira ngo batandukanye ibyerekeye ubuzima bw'umutima cyangwa umuntu ashobora kugwara ayo mashetani n'abandi bibwira ngo bagwaye mashetani mugabo bagwaye izindi ndwara zishobora kuvugwa
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ndumva yari nzira imwe yo kushobora kuwigwanya muvuga muti akwiye kujaho ibigo kuko icyo kigo kivura indwara zo mu mutwe SNPK ni kigo kimwe ntibigwiriye ngaha mu Burundi mwe mureye muvuga muti byo bavyiza navyo bigwijijwe mu ntumbero yo kugwanya abo bicura ko ari birozi kandi ari ngorane bagize zijanye ni nyifato nibikomere bagize mu mubiri mu buzima nako
birakwiye kugwizwa kandi ico cyumvikira amaze kuvugwa kuko nko mu Burundi mbere ni ikintu kibonekeza birateye n'isoni kandi abivuze gucyo sindengeje urugero kuko n'ababijejwe barabizi kubona leta itagira ibitaro byayo bivura abagwayi bo mu mutwe aba bitwa ngo bagwaye indwara zo mu mutwe hajya kiba ari ikintu kinini kivuze hari ibitaro bishasha byatanguye ingozi ntihenze sinza babitanguje bari bari komenga n'abafurera nyene ariko mu bisanzwe mu bihugu byose leta nishobora kubaka ibitaro ngo yibagire abagwaye indwara zo mu mutwe no kuvuga ko babibagiye igice kinini cy'abantu bashaka kugira ingorane mu gihugu ivyo mu bisanzwe biriho mu mategeko cyanke mu byo leta yabwiza gukora ko mu bindi bihugu nuko bimeze
mbiga pasteur ntabwo mwebwe nyene mwa mufise mu ruhara naho muri mu bantu bagwanya ivyo byo kwagirizanya uburozi mu banyagihugu mbiga mu gihe umupastori abwiye abakirisu ati we wararozwe kandi akaba yarasanzwe afise uyikeke akaba yarasanzwe afise ingorane ubwo ntabarika arongereza ingorane mu kibano nyene zo kwiyumvira uburozi
murakoze kumpa ijambo nagomba mbanze nkusore gatonyi kuri akamuhereje ko twaba twavuze ko twizera ntitwizera turemera
yego
twemera ko bibaho muri bibiliya hari umuntu witwa Sauli padiri aramuzi cyane kuko arasoma Sauli yaragiye kuraguza ico turacemera nako cyumvikana rero yuko kuvuga ngo uburozi ntibibaho nibaza yuko umuntu yoba agiriye mu bintu by'ibishobisho hanyuma nagoma mvuge ngira ico mvuze kuri kica leta padiri yavuze ati harakwiye kugushirwaho leta ikibuka kubaka ibitaro by'abantu bagwaye mu mutwe nibaza ko leta yagize icikora kuko hariho igisata kijejwe ibintu bya psychology nagomba rero turi muri kino kiganiro ntihagire abahava twumva nabi yuko waje kuvuga yuko leta atajikira akora
bavuze ko ari ibigo atari uko leta itari kiravyumvira ku mugambi mu buryo bw'ukugwiza ibigo bishika mu ntara kubera abanyagihugu basanze afite ingorane zo gushika muri ico kigo gisanzwe kiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura gusa
ego hanyuma rero natangwa imvuga nti je nashimye ikibazo mwabajije mwavuze muti mbega none uburozi bubaho twemeje ngo ntibubaho kandi hariho henshi tubona tubisoma hari n'abavyizera benshi burya naho abantu batabivuga barabigendana ubwiye kurahaba abantu benshi badushingira intahe batubwira yuko basenga mugabo bafite n'agaheko ko babibamwo biragoye bisaba ubuhinga buhanitse bisaba ko haba inyigisho nyinshi kandi kwiki gikorwa citabwaho n'abantu bose na cyane cyane nagomba mvuge yuko kudodobereza umuntu kurenganya umuntu kwica umuntu umwagiriza uburozi je ndavuga nti nicaha gikomeye kandi na leta yodufasha ibyo bintu kabihagurukira cyane
ego uyu Pierre Claver yanono se bijanye n'inyifato numvise umwe ngo nimba natahuye umwe ngo abye yuko nabo bagendana duheko nibyo bagenda biboheye ko ari kugira ngo bihinyishu ibibazo baba bafise mu mutwe umwe ngo niko nabitahuye
afite
kugenda n'imwemera ko ibyo birozi baho muvuga muti ningwara nzo mu mutwe
urumva kugendana igiheko n'ukurondera no vuga akantu kagukingira kagukingira kuko ufise igihengeri kiri mu kwimvira kwawe ko ntuba wikwije hama rero iyo umuntu afise misanzwe ubuntu butuzuye neza yamagerageza kurondera akantu ashira mu mbavu kamukingira kubera mu mutwe arumva yuko afise ikintu kitagenda neza hanyuma kubera inabi yamiva hanze reka ndondera akantu ashira ko kugira ngo nikingire ya nabi iva kuri mugenzanje cyaiva kuri wa mwasi wanje mfise cyaiva kuri wa muntu dufise icyo dupfa ugasanga ni bya bindi rero umuntu acyatangwa kuvuga uburozi je ngarutse kuri bipastori yari karavuga ifoko tutahura ibintu tukagereza kubitahura cyo kimwe uburozi bwavuzwe kuva kera cyane ku basokuru baravuga ngo uburozi bwo nukuraba mbega inkomoko y'iyo jambo ryavuye hehe uburozi bwisanzwe ni ikintu kiza kivuye hanze kiza mu biri w'umuntu kandi kije kugira nabi nababwiye yuko ijambo ryonyene rishobora gusumba ubwo burozi icyo kintu umuntu kivuye hari kije nk'umuyaga cyo kije novuga nk'ikintu cy'igitero bwo kivuye hanze kiza kugira nabi umuntu
bisigura ko ibyo bintu bahana byo kurogana nyene bavuga bati naka yararozwe ubwo buryo bavuga ko umuntu yarozwe uretse mu buryo bw'amajambo ni kuvuga mwe ntavyo mwemera
icyake mu kanwa cyica ndemera yuko ari uburozi mugabo ikintu kiza giva inyuma kitake mu kanwa nacyo ndemera
namwe muvyumva kumwe ga pasta
ufashe ikintu kakibaza umupsikologe aza kubwira insiguro ya psychology ubajije umu economist aza kubwira insiguro ya economy ubaje mu pasta aza gusigurira ibintu bya pastor rero ariko aratanga insiguro yiwe nk'umupsikologe ukuri ko ibintu uburozi burabaho uvuze uti malaria ntibaho ubwoma gahonya abantu reka ahubwo ko bibaho abantu bagapfa tukabibona twiga ingene tubigwanya njye na mpagaze
ibi iye bari kubaragirizanya uburozi n'abantu bakarengera ko bakabica ega bo raba neza ngira ngo araza kudufasha ubavyi nonosoye raba ingorane ziri mu gihugu aho umuntu atazi icazogejo raba abantu atazi kweja zo bari muzima mu gihe abantu baguma bapfa cyanke akabona ibintu nibiriko bigenda neza cyanke akabona nimba ryo masangane cyanke ugasanga izo ngwara raba inzara kandi kare turiko turaganira usanga arahantu hari ivyo bintu byizaduka vy'inzara ugasanga niho bari kubaragirizanya uburozi bafise ibibazo bikomeye by'ubuzima byingene bafungura mu nyuma ingwara zije nti baruhingere bavuza abana malaria babahaye umuti bawusangira ari batatu bane batanu kandi muri iyi minsi heze malaria arisha abantu benshi ivyo oh iyo bikoranye byose bavuga ati mbega yamabi yavuye kuri inde musomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi babonye bisebuzi bigira bitembagaza ubwato bavuze bati tubwiza kurondera umuntu yacumuye kandi aho hoho baramuguye ko wenyene arate bari yagiriza arabivuga ati jewe mpunza imana kandi ijewe byari ivyo kuri mugabo nukusanga tumeze baca barondera bati mbega ibi byose ni inde ntibavyumvira n'ubwenge ngo bamenye igituma ariko baramurondera bari mu ngorane barakeneye kuronka umuntu yagirizwa ivyo bi bagakire baje kurabo barozi bati kandi nakumenga n'umurozi bagaca bamujako bamwishe bakibaza ngo ingorane zaza guhera ukamenga bimaze ishavu kumbe bongereje ingorane
ari cyumagira muvuge pasta
yego hacu no kongera ko chamiri cyo nagomba gushima kuri insiguro numvise padiri aje gutanga ko tuvyumva kumwe bakunda kudodobereza abantu bashaje na cyane cyane abatamakazi bakamurengera ko bakica ngo bamufatanye uburozi cyo nagomba rero umvuge twebwe nk'abantu abamenyesha mana turafite igikorwa gikomeye cyo kuremesha imitima twumvise ko benshi babikora mu gihe bazazaniwe yashikwe n'ibibazo akabura yakura niyashira acavuga ati uko bakose ibintu byavuye kuri naka agaca
nuko rero igice cha kabiri ni ku munsi wa kabiri nk'igihe twatanguriye ko muzobandanya mwumva ivyerekeye ico abanyedini bagona kuri ico kibazo c'uburozi imbere ko tubasezera hari utwandikiye atubwira ko ari inkuru twabashikirije yo muri Somalia atasobanukiwe neza dusaba imbabazi yari inkuru rero y'abagwanyi bane ba Al-Shabab baraye banyonzwe nyuma yo gukatirwa igihano cyo gupfa bivuye ku gitero cha bombe bakoze kigahitana abantu bagera kuri 80 akabinungaha duce dusozerere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma bashikanye amajwi ahiwanyu Diane na Hazuma ari kumwe kuri micro nzosubira guhimbagwa no kubana namwe mu kiganiro nk'iki aho twatanguriye mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.